Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, mwahisemo kuyumviriza hano muri saa 18. Muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo. Ibiganiro vy'uno mwanya ikaze kuri mwese.
Ukuvuga n'inkunga yahora igura 120,000 umunsi yaguze 110,000 yahora igura 120,000 yahora igura 100,000 nawe yaguze 90,000 inkunga yakorotse 110,000.
Uyu ni umwe mu badandaza b'ibitungwa bo mu ntara ya Ngozi avuga ingene ibiciro by'ibitungwa bitandukanye byagabanutse nyuma yaho havugiwe ingwara yafashe impene mu ntara zitandukanye. Iyo nkuru rero co kimwe n'imvura yaraye isenyuye amazu arenga 300 mu ntara ya Cibitoke. Turabigaruka ko hanze hato, ugume ku maradiyo yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko abanyamerika babiri hamwe n'abanyekanada babiri banyurujwe nyuma yaho baguye mu mutego w'abitwaje ibirwanisho mu buraruko bwa Nigeria. Ivyo vyashikirijwe kuno wa gatatu n'umuvugizi w'igipolisi. Abanyamahanga bane bari mu rugendo ku munsi wa kabiri bava mu gisagara ca Kaduna bagana ku mugwa mukuru Abuja imbere yuko barwa mu mutego wahitanye abapolisi bari babaherekeje. Maktakar Aliyu havugira igipolisi mu gisagara ca Kaduna haremeza ko igipolisi kiri kugikora ibishoboka byose kugira ngo kibabuhoze bakiri bazima kandi bafate n'ababikoze, ariko ntiyatomoye ibiranga abo banyurujwe. Abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bazoguma muri Siriya gushika muhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiislam uneshejwe, kandi ngo bazogumayo kugira ngo bahangane na Irani muri ako karere bongere bafashe mu kwirukana Perezida Bashar al-Assad ku butegetsi. Ivyo vyatangaje kuri uno wa gatatu na Sekretari wa Leta Zunze za Amerika mu gisagara ca Stamford muri Leta ya California, ayari ko ashikiriza politiki ya Leta Trump kuri Siriya. Sekretari wa Leta Zunze za Amerika yavuze ko Amerika yigiye ku vyabaye muri Iraki, aho yihuse kuvayo mu mwaka w'2011 mu nyuma habona kuvuka umuhari wa Al-Qaeda wahavuye uvyara umuhari wa Leta ya Kiislamu. Kuri ivyo rero ngo ntibofata minenegwe intambara barimwo muri Siriya. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa na Theresa May umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza kuri uno wa kane baratera umukono ku masezerano mashasha yo gukorera hamwe mu guhangana n'ibibazo vy'abimukira mu nama iza kubahuriza hafi ya London mu Bwongereza. Abategetsi babiri baraganira kandi ku gukomeza imigenderanire mu vya gisirikare nk'uko bishikirizwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu mu Bufaransa Champs-Élysées. Abimukira bashika mu 8,000 nibo bari mu ikambi y'impunzi y'Calais mu Bufaransa mwaka 2016 imbere yuko isamburwa. Kuva ico gihe abategetsi bemeza ko abimukira bari hagati ya 350,000 na 500,000 bakiri mu kivuko caho barondera uburyo bwo kujabuka mu Bwongereza. Amakuru ava mu biro vya Perezida mu Bufaransa avuga ko Ubwongereza kuri wa kane bwiyemeza gutangura mu misi iri imbere kwiga dosiye z'abimukira basaba ubuhungiro ku butaka bwabo, na cane cane imiyabaga hamwe n'ababayeho ubuzima bubi kurusha abandi. Inshuti bakunzi bacu, Radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe yumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tugaca twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro muca ku rubuga rwa internet yacu ari wowe zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, no ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongirinda bahikaze n'icuti bakunze bijwi rya Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara tugihere mu ntara ya Cibitoke yaraye iguyemwo imvura ivanze igihuhusi ku mugwa mukuru amazu arenga amajana 3 yarabomaguritse abanyagihugu bawuzayo bacira nayo bamira ndi kumwe n'umenyesha makuru acu Evariste Nzikobanya nka yakubitenga mu Cibitoke kuraba uko vyifashe Evariste mwiriwe ngaho mu Cibitoke
Muri neza Diane
Amazu yabomotse watubwiye ko arenga amajana 3 buramatari canke ababijejwe bashoboye gutomora igitigiri muri rusangi ca bomotse neza na neza
Igitigiri cyamaze gutomoka cyagiye habona nuko ico gihuhusi yumvura ivanze n'igihuhusi yaguye ku mugoroba weje ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ari amajana 369 ni ukuvuga ko imiryango igera ku majana 369 yaraye itaro nshyashya ku musaya mu ijoro ryakeye kambere n'ibintu byinshi byo mu nzu bikaba byarahononekariye muri ano mango rero abamenyegihugu bakaba babuze ayo bakira niyo bambira nk'uko ejo kubivuga mu kanya gaheze rero buramatara akaba yaciye agirisha inama abarongoye ubuzi bose abaranguriye ubuzi bose bwose bwa leta n'abikorewe twabo ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke
uretse ayo mazu yabomaguritse hari abo baba hasize ubuzima canke ibindi vyaba vyarahononekariye nk'imirima ga Evariste
ntaba hasize ubuzima ariko rero benshi nk'abana barakomeretse bagwa ko impome ahari amazu yahenutse hariho abo yagenda arakomeretsa kanamabati yagurutse hari abo yazira hitana abariko barahunga bahunga icyo gihuhusi imirima y'ibigori rero iri ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke yose ikaba ijyamye hasi abarimyi bakaba bavuga ko batizeyo umwimbu kuko ibigori bari biteze ko bagiye kwimbura byose byahinaguritse byahinaguwe n'uwo muyaga waruvanze n'iyo mvura harimo n'igihuhusi cyo ku munsi ikindi cyo nonekaye ni uko abanyeshuri bose bo muri iyo miryango batashoboye kujya ku ishuri uno munsi kuko udukayi bahora bakoresha igishuri byononekaye
uravuga ko ari ku mugwa mukuru wa Cibitoke kandi makomune yo byifashe gute
mu yandi makomine kiretse izabaye mu kwezi guheze muri komine Buganda nta hani nta gihuhusi cyahaciye igihuhusi rero cyahaye giciye ngaho mu kiyaya cya Cibitoke ahagana ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke mu micungararo ntaco none
abanyagihugu ubu baraye he bari he hama hari gitegekanije kugira ngo bashobore kuronderegwa aho baba baraguma
abanyagihugu bamwe twabasanze basabye indangana itahuye n'icyo gihuhusi abandi muri kino gihe bakaba bari ku biro bya buramatari abandi nabo baraye kuri paruwasi Cibitoke ngaho nyine ku mugwa mukuru w'intara ubu rero icyo bakeneye ni imfashanyo yihuta byo kwifuka barakeneye kandi amabati yo gusanura amazu kubo yononekaye cyane naho hari bamwe bashoboye gutora ibisakazo byabo bariko barasanura muri kino gihe bavuga ko basaba bakeneye imfashanyo yihuta kugira ngo muri kino gihe cy'imvura bashobore kubandanya babayeho mu buzima bubayabaye mu nama rero buramatari yagirishije abarongoye ubuzima ntara Cibitoke akaba yateye akamo baba imvukira zo mu ntara Cibitoke zikorera mu zindi ntara kuza bagafasha eka mbere akaba yanasabye abo mu mashyirahamwe ataba kwahuje kunyarukira kuri abo banyagihugu arongoye muri kino gihe bari mu kangaratete
urakoze cyane rwose Evariste Nzikobanya nka imbere y'uko ndakurekura utwemerere yuko duhava ugaruka kuri iyo nkuru irambuye mu byo burambuye wanaturungikiye n'amafoto mu kanya kari imbere turaza kuyashira kuri Facebook yacu VOA Radio yacu kugira ngo abakunzi b'ijuru rya Amerika baheze barabe uko byari byifasha
murakoze namwe turasubiye
turacari ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi ishamwe riharanira gateka k'ibikoko mu ntara ya Ngozi rifise impungenge ko indwara imaze guhitana ibitungwa mu ntara zimwe z'igihugu cy'u Burundi ishobora gutandukira intara ya Ngozi huserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko havuga ko ingingo zafashwe kugira ngo zibuze iyo ndwara gushwara igihugu cyose izitariko zirakurikizwa neza muti kubera iki umenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika Ngozi Jean Bosco Ndarurinze araza kubitwishura muri ino nkuru yaduteguriye
Kuva mu ndwi iheze niho hatangura kuvugwa ingwara igiramiye ibitungwa bito bito vyuza. Ibiharuro bimaze gutangwa n'ubuyobozi bw'amagara y'ibitungwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi vyerekana ko impene n'intama zirenga ibihumbi bitatu zimaze guhitanwa n'iyo ngwara itaramenyekana. Zimwe mu ngingo zimaze gufatwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi harimo guhagarika uruja n'uruza rw'ibitungwa biva mu ntara zivugwamo iyo ngwara. Kuri uyu wa gatatu ijwi rya Amerika yashitse mu isoko y'ibitungwa yavyegwa iri muri komine gashikanwa y'intara ya Ngozi. Isoko yavyegwa ihuriramwo abacuruza ibitungwa baturuka mu ntara z'uraruko, ubuseruko n'urengero. Abacuruza baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ibitungwa bituruka mu ntara zivugwamo iyo ngwara nka Kirundo bitashotse Ingozi.
Uno munsi ntazaje zahora zizanye n'ifuso zigaca zihagarara tukaja kugura. Uno munsi ntazo twabonye
zavuye ahandi twatuze banadije n'amodoka. Uno munsi ntazo twabonye zaje nibaza ko zavemo imicungaro y'abacinye ibigwayi urayibona. Hanyuma aba veterineri bariho hafi mu bacayi bayisuzuma karakigwaye hanyuma bakasubiza muhira.
Ivyo ntibabihuriza ko na Boniface Nduwimana uyu aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe riharanira agateka k'ibikoko mu Burundi.
Kiretse yuko imiduga yahora ishikana ibyo bitungwa ku isoko mbona ariyo itoba yaje ibiza n'amaguru vyovyo, hari vyo nagerageje gukora ku enquete ndabona neza yuko byavuye ahandi byaje. Gusa biraboneka ko haje igitigiri ntovuga ngo kinini cyane kubera bi bafashe ingingo yuko bitoza ku miduga bavyihanije mugabo ku maguru sinovuga ko iyo ngingo yakurikije. Abadandaza nabo baraza ubwenge ubwabo ubabujije kugenda n'umuduga bacha bahitamwe kugenda n'amaguru kandi ni baba bazi uko haraho batangiririye nabo bacha barondera utundi tuyira bocamwo mugabo kugira bashobore gushika ku isoko.
Umushinga ntaye Nduwimana ati hari kivyerekana
davye bitungo ukuntu byahora bishoka mu misi hezinginga itarafatwa nkaraba n'uyu munsi bitungo ko byashotse ndabona neza ko atatandukaniro rinini rihari kuko nanje nahise mbanza ndaraba yuko iyi ntara yoba yikwiye kubitungwa mugabo ngerageje kuraba nasanze ibitungwa bihari bidatandukanye cyane n'ibyahora bihashoka iyi ngingo itarafatwa. Bashobora kutavugisha ukuri kugira ngo urudandazwa rwabo rubandanye rukogwa kuko ni ku nyungu y'abadandaza.
Abaguzi n'abacuruza b'ibitungwa baremeza ko ibitungwa byari byinshi kuri uyu wa gatatu naho intara zose zitari zirekuriwe gushora ariko bafise ukundi babisigura
zabonetse kabisa mbere zana bawe nyinshi gusumba ku mundu heze icyo cyo ntarimwe ntigikunda ntizova mu ntarimwe gusanga zingane guce. Oya hari n'izindi zazanaje kumasanganzira hepfo yaho gato ya mwene nizo mwe ngushangara baguca mugabo ntizova mu ntarimwe ngo bikunda
bimeza ko zanazimbutse
kuvuga nk'intungu yahora igura ibihumbi ijana na mirongo ibiri umunsi yaguzwe ijana na cumi yahora igura ijana na mirongo ibiri yahora igura ijana nawe yaguzwe mirongo icenda intungu yakorotse ibihumbi cumi.
Ibyo koro kaje intungwa byajyavuye kuko
kibaza ko biva kubera abakongomani bakatiza ngaho bahora bazizimbisha cyane.
Abakongomani ntibaza kubera iki?
Ntitoze impamvu zababujije kuko isoko niba bari bayigize cyane.
Ubuserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe riharanira agati k'ibikoko mu Burundi afise amakenga
ingaruka mbi nuko icyizo ngingo zafatiwe kidashobora kujya mu ngiro ijana ku ijana. Ingingo zafashwe kubera indwara yamaze kwigaragaza. Iyo rero ibyo biciye mu kinyegero nabyo bishoboye kurengana bigashika ku isoko bica byanduza n'ibisanzwe biri ku isoko.
Amakuru twavuye turonka biciye kuri bamwe bariko barakorera kuri iyo soko yavyegwa nuko imodokari yo mu bwoko bwa fuso yabujijwe kururutsa impene zari zivuye mu Kirundo. Ivyo biri uko mu gihe na buramatari w'intara ya Ngozi yari yafashe ingingo zofasha gutangira iyo ngwara mu ntara rongoye. Mu rwandiko yarungikiye ba mustanteri b'amakomine y'intara ya Ngozi ku wa gatanu w'indwi iheze buramatari Albert Nduwimana yari yasavye kugara vyifata kibanza amasoko y'ibitungwa bito bito. Iyo ngingo yunganiwe n'iyibuza kwinjiza ibitungwa bivuye mu zindi ntara abuza no kwinjiza ivyamuka ku bitungwa bito bito vyose bivuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni muri ico gihugu cy'u Rwanda akekeramwo umuzo w'iyo ngwara itaramenyekana biciye ku masuguru ya kijambere yazananye ico gihugu. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi mu isoko y'ibitungwa yavyegwa. Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye cyane gose kuri ino nkuru yadutunganirije ejo, tukaba twari twashimye kuyibasubiriramwo mu kanya isase akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi.
Acha, bija bizi, bira nuga nuga kwa nivyo.
Kani vihu.
Ngo nivihu, kani na jiswa mei.
Mda kubie kwa tarifu.
Nivyo.
Nivyo.
Kasivyo. Dupingi. Dupingi. Utangiki.
Mupinga mupingi. Umvirizi rw'Ijya Amerika. Irabeshutse ibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Muti ikiko kiranugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ni cahe amakuru ariko arahanwa hanwa cyane gose nayahe ni inkuru ivuga ku byerekeye ibijanye n'ingaburo zihingurwa n'ishirahamwe Lactalis ryo mu Faransa bivuga ko ryahirya yanduye umugera witwa Salmonal mu Burundi rero ahanini hari amata sanzwe ahabwa abana yitwa Pico ayo mata arakogwa n'iryo shirahamwe muti ayo mata nawe nyene yoba yaranduye ararikuriwe kugurisha menyesha amakuru wacu ujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye ibivugwa byose ku mbuga ngurukana bumenyi araza kutubwira bimwe muri byo yongera duhu muco kutubazo abakunzi b'ijuru rya Amerika bibaza
Ishirahamwe Lactalis rimenyesha ko ingaburo zabo zanduye umugera Salmonella ari zakozwe mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze w'2017 mu Burundi amata Pico hamwe n'izindi funguro za Pico zihabwa abana ari nazo zonyene ziva muri iryo shirahamwe Lactalis ntizifise uwo mugera ariko nubwo biruko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba ko ayo mata yohagarikwa guhabwa abana muganga Tadendi Kumana avugira ubwo bushikiranganje
nkuko mwabibonye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bwarashitseho itangazo risaba ko abene gihugu basanzwe bagaburira ingaburo abana canke amata ari yakozwe n'ishyira hamwe mu France yitwa Lactalis bo bihagarika mbere n'itaye ko inyuma y'iryo tangazo twashobye kumva yuko ujejwe gukora ry'amata yasabye yuko buhagarika amata yose yinjiye nga mu gihugu ikarwitsi yose kugira ngo banze barabe neza ko nayo yandi malo atoba yaragize ingorane rero dusaba yuko amata yose yo mu bwoko bwa Lactalis bohagarika kuyadandaza hanyuma twarasavye kandi yuko igisata Inspection Générale de la Santé kijejwe kugenzura bafatanije n'abajeje intwaro yuko mu kigo cyose boraba hayo mata ari bakayahagarika kuyatanga kugira ngo hazobanze haboneke umuco
eka no mu budandarizo bwayo Pharmacie Arc-en-Ciel ari nayo yonyene yinjiza ayo mata mu Burundi bavuga ko bahagaritse kudandaza ayo mata nubwo bemeza ko atanduye umugera umuvugizi wayo Noela Marlene Mugarurinka abandanya avuga ko bariko baragarukana mu bubiko ayakwiragijwe mu yandi mafarmasi no mu mabutike akanasaba abavyeyi bamaze kuyagura kuyagarukana mu bubiko bwa Pharmacie Arc-en-Ciel
abo oye nimba afise ibikombe atarugurura turamusaba yuko yobizana ngaha aye muri Pharmacie Arc-en-Ciel iyo fiche nawe nyene arayisangaho hama nawe nyene aheze yuzuze avuga ati nzanye aya mata nzanye ayangana kuuye hama ibikurikira tuzosha tubibamenyesha mugubu uyi cihutirwa nuko twashaka gusaba abantu bose bayafise yuko boyakura mu mahayon bareke kuyadandaza ariko nongera nsubira gushimika yuko amata arakomeye umuvyeyi agifise amata umwana kiyamuha ntugire ikibazo umwana ntazogwara nta nakimwe
Muganga Tadendi Kumana avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu asaba abavyeyi gusubiriza ayo mata ayanda sanswe ahabwa abana ari mu mafarmasi tubasomere ivyo bamwe nabandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga ati emwe murakoze kuri uwo muco muduhaye uyu nawe avuga ati no mu Bufaransa naho ga yemwe barakora ibintu nk'ivyo byagenze gute kugira ngo umugera winjire mu mata hari n'uyu avuga ati emwe turabakengurukiye kuba mukingiye abana bacu ariko rero muraba ivyo bintu vy'amata vyoye kuza biradandarizwa ahari ho hose erega nibindi burya bishobora kwinjira bivuye ahandi mu bindi bihugu tutazi neza none ga yemwe ko yategerezwa kudandarizwa mu mafarmasi gusa akaba anaja no mu mabutike twomenya gute ko adashobora kwinjira anavuye no mu bindi bihugu Hari n'uyu abaza ati none abana bacu tuzobandanyaga yemwe tubahiki tugarukirize kuri uyu avuga ati ishirahamwe risuzuma ivyinjira mu gihugu rikwiye gukora akazi kacyo ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda naho duce dukubitira mu gihugu cy'u Rwanda aho vuba hazotangura uruganda rwa Volkswagen zimwe mu ruganda rero ruzogira akamaro ku banyagihugu nkuko muza kuvyumva tubivugana na Assumpta Kabo yavuganye na bamwe muri bo turi kumwe ku murongo wa telefone amahoro Assumpta ngaho mu Rwanda Assumpta Kabo turamubuze ku murongo wa telefone ariko turongera dusubire ku rondera ariko tukiri mu gihugu cy'u Rwanda abagenerwa bikorwa bikigega gitera inkunga abatishoboye barokotse muri genocide yakorewe abatutsi muri ico gihugu bakomeje gutakamba kubera imibereho mibi babayemwo ibindi kuri no nkuru menyesha makuru y'ijuru rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagira ubusa
amezi 5 nta gikeri cy'5 kandi byitwa ngo leta iba yayatanze ngo bayaduhe
ntabwo babasobanurira impamvu
bo impamvu ntago bayitubwiye gusa nagiyeyo nkasanga umudamu arambwira ngo ese muzahora muteza amaboko kugeza ryari
umwe mu bagizwe impfubyi na genocide aratekereza ijwi rya Amerika kababaro ke na bagenzi babayemo kubera bamaze amezi agera muri 5 ikigega cya leta gitera inkunga batishoboye barokotse genocide yakorewe abatutsi FARG kitabaha amafaranga batunga muri za kaminuza n'amashuri makuru Uwo tuganira ku mpamvu z'umutekano we tumuhimbye gasasira yiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi Kigali we na bagenzi be baravuga ko kubera igihe gishize ikigega FARG kitabaha amafaranga batunga ubuzima bubashaririye kubera kubura ayo mafaranga mutunga muri kaminuza gasasira yahisemo kuba mu buzima bugoye koko acumbika mu nzu y'icyumba kimwe gito mu karere ka Gasaba kingisha urugi rw'imbaho n'amabati bishaje ukinjira mu nzu biragoye kubona aho kandagira kubera ari nawe asasa karambika umusaya Inzu yinjije mijwi rya Amerika
mpagaze gutya nkatera intambwe gutya isi ya mbere iyi ni ya kabiri ubu nubugari mu burebure kandi mu burebure mvuye ku muryango ubwo iyi ni metero ya mbere imwe ebyiri eshatu buriya ziruzuye
nago zuzuye
nsanze muryamyemo muri babiri murahakwirwa
no kuvuga nyine turi yaranja burya ngo ahatari umwaga uruhurwa rukwavu rwisasira batanu
ndabona akantu kose dukoresho twomutekamo imvura iraguye dushyire hano imvura yaguye bameze bite
iyi imvura nyine guye hari jya amashahi nyine yinjira urabona ahantu yagiye ashoka nyine ni mu manegeka yewe inago yari nyishye tubatoze yuko dushobora no kushoka mu gishanga
gasasira kakiri mu mugi wa Kigali inza yibanamo n'undi muvandimwe bayikodesha amafaranga 1,500 ku kwezi ku ruhande rwe yatagiye kwiga kora akazi ko kumesera imyenda abanyakigali ngo abashe kubaho
hari umumama wampaye ikiraka cyo kujya mu mesera imyenda kugira ngo ndebe yuko nabona amafaranga mu mesera gatatu mu cyumweru iyo namumeseye ama mafaranga 2,000 ubwo gatatu ama mafaranga 600 nkakuramo ayo ndya ubwo nyine bigakomeza ukwezi kwashira nkakuramo nayo nyine nishyura inozo
amakuru y'iki kibazo cy'abiga muri kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda badaheruka amafaranga bagenerwa n'ikigega FARG ijwi rya Amerika yamenye biciye ku mbuga nkoranyambaga aho twakanze hose aba muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye ndetse no muri Kiste batinye kukivugaho uyu watinyutse twasuye mu icumbi rye yavuze ko hari abagiye bagerageza kukivugaho mu bindi bihe bikabagwa nabi
hari abana bo muri Yerika babuze nabo buruse gutya bigeze mu itangazamakuru kuko ngo babivuze bahamagara uwari ubahagarariye muri ARG ngo abo bantu mu batwandikire babashyiraho iterabwoba ubundi birinda bigera mu itangazamakuru abantu bagiye bakemura ibibazo hakiri kare birababaje biteye n'agahinda kandi ni n'igisebo ku Rwanda rwose u Rwanda rurimo umutekano ariko muzajya mushyingura nabi inzara yishe
ibyo ngibyo rusobanura iki
rwose abana benshi barwaye imirire mibi bitewe n'ubuzima babayemo
muri kaminuza
cyane cyane
ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa FARG buvuga kuri ibi bibazo maze ijya ku biro bikuru byayo mu mujyi wa Kigali mu biro by'ushinzwe itumanaho muri FARG yavuganye na Bwana Théophile Ruberange yukuriye FARG maze Ruberange yamubwira ko tugomba kuvugisha Madame Dafi Mukakigeri ushinzwe gahunda za FARG tutaratsimbuka kuri FARG twahamagaye Mukakigeri kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje amasaha yigiyeyo byabaye ngombwa ko duhindura telefone twakoreshaga tumuhamagara maze muri macya dusubiza muri aya magambo
byiza no kumubaza umuyobozi mukuru wa FARG kuko ntabwo ndi umuvugizi wayo.
Twongeye kugerageza ubutegetsi bukuru bwa FARG ntibyakunda haba kukwitaba cyangwa gusubiza ubutumwa bugufi twabwoherereje. Nyuma yo kuduhererekanya hagati yabo kugeza igihe twateguraga iyi nkuru byarangiye tutabashije kumenya igisubizo ku ruhuri rw'ibibazo bigarukwaho n'abagenerwabikorwa ba FARG. Hagati aho abagenerwabikorwa bo ntibabura kugira ibyo bibaza bishingiye ku bibazo bafite.
Njyewe nibaza abantu baduhagarariye hariya muri FARG niba bagira umutima wa kimuntu. Njye byaranyobeye rwose kuko ari abantu rwose batekerereza impfubyi bakagombye ikibazo kugifata bakakishyiraho ubwabo ku buryo amezi nibura atanu agomba gushira bavuga ati ese umwana duhagarariye abayeho ate. Ntibabe abantu bo mu biro gusa
kuri ubu kubera amafaranga yagombye kumufasha mu myigire n'imibereho uyu wemeza ko ari impfubyi buri buringo agerageza kwisunga bagenzi be nabo mu nzira zigoranye. Gasasira nanone
za note tugura dufotoza n'ibiki byose uburyo twiga ucunga umwana wa uyifite mukigana noneho we yabagiye kuruhuka wowe ugasigara uyihingamo kugira ngo urebe kubifata.
Gasasira yagize ibyo asaba ubutegetsi mu izina rye n'abagenzi be.
Tukaba dusaba rero ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo barebe ikibazo kiri hariya mu kigo gishinzwe abagenerwabikorwa ba FARG barebe ubwo buyobozi burimo icyo bukora naho ubundi bitabaye ibyo ntaho twaba tuva nta naho twaba tujya.
Bamwe muri aba banyeshuri barihirwa n'ikigega FARG bari kwiga mu buryo bugoranye baragaragara nk'urugero rwiza rw'uruhuri rw'ibibazo bisanzwe mu rwego rw'uburezi mu Rwanda. Kandi mu ntero n'inyandiko intumbero y'ubutegetsi ni ukuzanza muri ireme ry'uburezi rikomeje gucumbagira. Hari ibishobora gutera kwibaza byinshi ariko nanone. Nk'uyu twahimbye Gasasira yiga mu mwaka wa kane arabura amezi make ngo abageze ku isoko ry'umurimo. Yiga uburezi kandi birashoboka ko yazakora ibyo yize mu gihe avuga ko we nta cyizere yifitiye.
Mbona nkurikije ubuzima nizemo na kondisiyo nabayemo rwose kujya guhatana ku isoko ry'umurimo nkavuga ati wenda nzahangana n'umuntu wize neza mbona rwose guhangana nawe ngo mutsinde sinza aho byaturuka.
Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Amatelefone arongeye kudukundira Asumtakabo yaragarutse kugira ngo ashobore kutubwira muri make ivyerekeye inkuru y'uruganda rwa Volkswagen rya Badagi bagiye gutangura vuba ibikorwa mu gihugu cy'u Rwanda. Asumta, ivyo bikorwa byabo bizotangura ryari neza na neza?
Urakoze Diane. Ibikorwa byo gutangiza uruganda rwa Volkswagen mu Rwanda bizatangira mu kwezi kwa gatanu mu kiganiro abayobozi ba Volkswagen bamaze guha itangazamakuru baravuga ko mu kwezi kwa gatanu bagiye gutangiza ku mari ingana na miliyoni makumyabiri z'amadolari ni ukuvuga agera kuri miliyari 17 mafaranga y'u Rwanda. Ubwo rero babitangije bari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya RDB ni ikigo gishinzwe gushishikariza abantu nyine gushora imari mu Rwanda.
Umuntu yokwibaza ati mbega ibyo bikorwa bazokora bitandukanye n'ibyahe, hari amamodoka agiye kuza arakorerwa ngaho muri icyo gihugu cy'u Rwanda biciye muri urwo ruganda?
Yego, ngo bagiye kujya bateranyiriza imodoka nyine zo muri ubwo bwoko hano mu Rwanda. Bavuze amoko anyuranye bazatangira guteranya. Bavuze ko bazajya bakora amamodoka hari mu cyiciro cya mbere, bazakora amamodoka ageze ku gihumbi. Ubwo rero bavuga ko gusa abanyamakuru babajije ibiciro kuko niyo byari bisa nk'ibihangayikishije. Bavuga bati mu Rwanda imodoka zihagera zihenze, iyo ziturutse i Burayi cyangwa ziturutse n'ahandi, ariko bavuze ko iby'ibiciro bazabivuga umunsi bazaba batangije uruganda mu kwezi kwa gatanu.
Tuvugana mu kanya imbere yuko tugushira kuri bose ngo bakumve wari wanciriye ku masonga y'uko abanyagihugu mwavuganye baryohewe. Icabaryoheye, ico bizeye, ico biteze n'icaye gasumta?
Icabaryoheye wenda batarasobanukirwa neza batekereza bati izi modoka zizahenduka, kuko ubundi uragendwaga n'imodoka wenda nk'iburayi kuri miliyoni enye ni urugero, ariko ikazagera hano mu Rwanda iguhagaze nka miliyoni ahari. Rero baribaza bati kuko zizaba zakorewe mu Rwanda wenda dushobora kubona imodoka nshyashya kuri miliyoni nk'eshanu, ugasanga ko bavuga bati n'abatatungaga imodoka bashobora kuzitunga.
Hama imodoka ya mbere yitezwe kuzociboneka ryari korewe ngaho mu Rwanda n'ugo ruganda?
Ntabwo wenda nzigiye bizama, ariko baravuze bati mu kwezi kwa gatanu tuzatangira. Ubwo wenda bitewe n'ukuntu baravuga ko bazaha abakozi benshi akazi, birashoboka ko wenda mu mezi abiri imodoka ya mbere yabo yabageze hano ku isoko ry'u Rwanda.
Urakoze cyane gose Asumta Kaboyi. Urabandanya rero ukurikirana iyo nkuru, hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo ushobore kuyiduha mu buryo burambuye.
Urakoze cyane.
Turiko dusa nk'abasozera ikiganiro iwanyu mu ntara, ariko mu mbere yuko duhana gahindukira kano karirimbo.
ashira ku ruhande uwo musangira byose urukundo rurakura oh ukaba umunyenga est toi aller par la musique de mon cœur.
Akabindonga harero nchuti bakunze duce tuba turabangiriye gato ibiganiro byo mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi rya Amerika ryari ribafitiye ariko imbere yuko ndabasezera ndabatumiye mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga igihe cy'isaha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda mugenzi wacu Edigwe Maraza kugaruka kuvyerekeye umurwi w'abashinga amateka w'umizero y'abarundi ku matora.